Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe Faustin Twagiramungu higeze kuba umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda muri leta ya mbere ya FPR Inkotanyi mu 1994 yitabye Imana yashengeye ku myaka 78 akikuje no yango wiwe iburusteri mu Bubiligi
gihe cyari gikomeye cyane aho leta yari iriho itemeraga abanyarwanda baturutse mu mahanga bateye u Rwanda aravuga ati abo ni impunzi zagiye hanze tugomba kubakira
Uyu ni Nobre Madara yari umusirikare muri FPR Inkotanyi inyuma y'umwaka umwe umupaka wa Nemba Gasenyi uhuza u Rwanda n'u Burundi ufunguye ababa mu micungararo yawo bavuga ko bataremererwa gusubira guhanahana ibidandazwa nk'uko byahoze imbere ya 2015 navyo twari bateguriye tunabafitiye n'amakuru mu by'intambara ya Hamas na Israel turambura mu kanya isasi Amakuru yacu no mugoroba tuyahere kuyagezweho ijyani no kwisi Israel yemeza ko yakajije ibitero muri Gaza igisirikare cha Israel kivuga ko uno munsi kwa gatandatu cyagaje ibitero birenga 50 mu gisirikare citwa Khan Yunis kiri mu buseruko bwa Gaza ni ibitero Israel ivuga ko yagaje ikoresheje inzira zo mu birere mu mazi no ku butaka Israel yemeza ko mu buraruko bwa Gaza naho nyene yahagaje ibitero igisirikare cha Israel cyiganze ibitero casuye kugaba muri Gaza inyuma y'indwi ya gahengwe kintambara Israel na Hamas yari imazemwo abategetsi ba gisirikare muri Israel babandanya kuvuga ko inyuma y'iminsi ibiri yako gahengwe muri rusangi bagaje ibitero birenga 400 muri Gaza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Gaza ugasigura ko ibitero vya Israel vyahitanye abantu 184 Israel ntacivuga kuri ivyo bitigiri hagataho umushikiranganje wo kwivuna abantu muri Syria yavuze ko mu cagucaga ubwuno wa gatandatu Israel yagaje ibitero mu micungararo y'umurwa mukuru wa Syria Damas imenyesha makuru ya leta muri Syria vyatangaje ko igisirikare cico gihugu carashe misile nyinshi za Israel kandi atanakimwe ivyo bitero vya Israel vyononye muri Syria ano makuru ntaco Israel ira yavuga ko tuve mu Israel tuja muri Somalia yakiriye neza ingingo ya ONU ivanaho embargo yari yarafatiwe ico gihugu mu 1992 iziririza kurungika muri Somalia canke kudandaza ibirwanisho muri rusangi ku mpande zitandukanye kanye ziri muri ico gihugu akanama ka ONU tajeje umutekano kavanyeho iyo ngingo ejo kwa gatanu mutumwa bwace kuri televiziyo ya leta president wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed yishimiye ino ngingo agira ati ubu igihugu cacu kiridegenja mu kugura ibigwanisho by'ubwoko bwose cifuza reka mumurize ko ibigwanisho bizoba biri mu minwe ya leta yacu bitazokwigera bibera ikibazo abanyagihugu canka makungu mu itangazo urwego rw'igihugu rujeje umutekano n'iperereza muri Somalia gwasohoye nago gwavuze ko ingingo ya ONU ije hageze kuko Somalia iri mu rugamba rwo gutuza umurwi w'iterabwoba wa El Shabab umaze imyaka 16 uyihanze leta ya Somalia yari imaze igihe kirekire isaba ko ivanwa burundu muri embargo yibuza kugura ibi ibigwanisho by'ubwoko bwose yipfuza nawo embargo yo kugura ibigwanisho by'ubwoko bwose yavanyweho kuri leta ya Somalia ONU yategetse ko ataruhande na rumwe rwemerewe kudandaza canke kurungika ibigwanisho biurungikira umurwi w'iterabwoba wa Al-Shabab canke izindi mpande zihungabanya umutekano wa Somalia mu 1992 ONU niho yafata ingingo ibuza muri rusangi idandazwa ry'ibigwanisho ku mpande zitandukanye zo muri Somalia ariko uko umwanya wagiye uritera n'iyo ngingo yagiye iratezurwa buke buke guke inzego za leta zemererwa kugura ibigwanisho ariko bibanje kurimburwa no murwi wa ONU warujejwe ivyo bihano uwo murwi wari ufise uburenganzira bwo kwankira Somalia kugura ubwoko kanaka bw'ibirwanisho bicira umuriro In Inama igira 28 ishamwe mpuzamakungu ONU COP 28 irabandanya kubera I Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe za Arabu. Vice President wa America Kamala Harris mu ijambo yavuze yemeye ko Amerika igiye gutanga imiliyaridi zitatu z'amadolari ya Amerika zizoja mu kigega kijejo gusurumbusha ibihugu bihura n'ihindagurika ry'ibihe kandi ataruhara vyagize mu kurungika ivyuka vyonona ibirere. Ico kigega citwa Fonds Vert pour le Climat. Kamala Harris yagize ati kwisi harabasubiza inyuma intambwe tugezeko, harabategetsi batemera izihindagurika ry'ibihe, harabategetsi babangamira imigambi yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, eka hari n'abategetsi bayovya mu gutanga makuru atariyo kwihindagurika ry'ibihe. Amafaranga Vice President wa Amerika yemeye ko azotangwa abwirizwa kwanza kwemezwa n'amashinga mateka ya Amerika ni mu gihe abashinga mateka bose badashigikiye ko Amerika yoterera muri ico kigega cemeje gushigikira ibihugu bihura n'ihindagurika ry'ibihe. Amerika yemeye kandi kuvavanura n'amahinguriro atanga umuyaga nkuba hifashishijwe amakara. Ivyigwa vy'abahinga mu vy'ibidukikije bivuga ko inganda zikoresha amakara mu guhingura umuyaga nkuba zize imbere mu zono na cane ibidukikije. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken nawe mu ijambo ryiwe yavuze ko ihindagurika ry'ibihe ari ryo riri inyuma y'ikena ry'imfungurwa. Havuga ko mu 2050 amatohoza yerekana ko imfungurwa zizoba zikenewe zizokwiyongera kugera ku bice 50%, mu gihe ihindagurika ry'ibihe rizotuma umwimbu ugabanuka kugera ku bice 30%, muri ico kiringo nyene ca 2050 atagikozwe. Ano makuru yose habagezweho ijya nino ku isi ku ijuru rya Amerika n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ijuru rya Amerika tukongere tubahikaze. Faustin Twagiramungu yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda muri leta ya mbere ya FPR Inkotanyi mu 1994 yitavye Imana. Yaguye I Bruxelles mu Bubiligi afise imyaka 78. Umwe mu bo mu muryango wiwe yabwiye Ijuru rya Amerika ko uno munsi kwa gatandatu Faustin Twagiramungu yari yavyutse akomeye ariko akumva naniwe. Yashengeye akikuje n'umuryango wiwe. Ibindi kuvyamuranze na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Bwana Faustin Twagiramungu yatabarutse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya kabiri Ukuboza I Bruxelles mu Bubiligi, nkuko umuryango we watangarije Ijwi ry'Amerika. Nyakwigendera yabyutse ari muzima ariko akumva ananiwe. Yaruhutse akikijwe n'umuryango we. Faustin Twagiramungu wabaye minisitiri w'intebe muri leta ya FPR Inkotanyi yashyizweho mu mwaka w'1994 yari yagize uruhare rukomeye mu biganiro by'amahoro byaje kugera ku masezerano ya Arusha. Izina rye ryari ryanditse muri ayo masezerano nk'uzaba minisitiri w'intebe w'inzibacyuho. Noble Marara wari umusirikare w'Inkotanyi icyo gihe yibuka Twagiramungu nk'umuntu waranzwe no guhuza Abanyarwanda.
Faustin Twagiramungu ikintu gikomera cyane muri jyewe mwibukiraho ni ukuba yarahagaze hagati y'igihe cyari gikomeye cyane aho leta yari iriho mu Rwanda itemeraga Abanyarwanda baturutse mu mahanga bateye u Rwanda babita abanyamahanga. Aravuga ati abo ni impunzi zagiye haze ziragarutse, tugomba kubakira kandi ntabwo twagira amahoro tutabakiriye nk'Abanyarwanda. Ati ibi ni ibinyoma byo kubita abanyamahanga, kubita ko ari abagande ntabwo ari byo, ahubwo ni Abanyarwanda b'impunzi. Tugomba gushaka igisubizo cyahuza Abanyarwanda bose muri rusange. Ayo ni amagambo yakoresheje mu gihe yari ari mu bubasha bwo kuyobora ishyaka yayoboraga. Yabigiriyemo ibibazo byinshi cyane, leta yari icyo gihe nayo iramubangamira, ariko yakomeje gutsimbarara ko atareba ubwoko ahubwo areba abanyarwanda igihe nandi umunyarwanda yari itarabaho yingiye leta y'uyu munsi ivuga
Faustin Twagiramungu yumvikanye kenshi ku maradiyo mpuzamahanga avuga imigendekere ya politiki yo mu Rwanda yakunze kumvikana mu kiganiro imvo n'imvano kuri BBC kimwe n'abandi banyapolitiki bakuru b'u Rwanda ari Yusuf Mugenzi baganiriye aramyibuka nk'umunyakuri
Benosi mu biganiro je nakoranye n'abanyapolitiki b'u Rwanda navuga ko Twagiramungu yari umugabo uvugisha ukuri waharaniye ukuri kugeza yitabye Imana n'umuntu uhagaze ku kuri ndibuka umunsi aziga turi mu kiganiro arizwa n'abantu be bishwe muri jenoside Faustin yatakaje abantu barenga 40 azira bazize imikorere yo kuvugisha ukuri kuko atumvikanaga icyo gihe na leta yari hari ariko cyo yashakaga ne demokarasi indacyo haraniraga kandi yitabye Imana haranira demokarasi yari intwari kandi azibukwa mu mateka y'u Rwanda nk'intwari w'umuntu w'abandi bavuga ngo ntabwo apfandi ijambo kuko ikintu yemeraga ko ari ukuri Twagiramungu ntabwo yashoboraga guhinduka na gato
Faustin Twagiramungu wavukiye muri komine Gishoma mu cyahoze ari prefetura ya Cyangugu yabaye mu babyukije ishyaka MDR muri 1991 yariyobora kuva muri 1992 kugeza avuye mu Rwanda mu mwaka w'1995 atabarutse yayoboraga ishyaka Rwandan Dream Initiative ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda rikorera mu buhungiro
Inyuma y'umwaka umwe umupaka wa Nemba Gasenyi uhuza u Rwanda n'u Burundi ufunguye ababa mu cungararo yawo bavuga ko bataremererwa gusubira guhanahana ibidandazwa nk'uko vyahoze imbere ya 2015 imipaka itarugarwa ibindi numenyesha makuru Asunta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda Uyu mupaka uherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera ni mu birometero bisaga 60 uvuye mu mujyi wa Kigali uyu mupaka wafunguwe mu kwezi kwa 10 umwaka ushize kugeza ubu abawunyuramo bemeza ko ubuhahirane butarasubira mu buryo nk'uko byahoze mbere y'uko ufungwa ukigera kuri uyu mupaka ubona imirongo ku idirishya ry'abashinzwe binjira n'abasohoka ku mpande zombi bareba niba ibyangombwa by'abifuza kwambuka byuzuye abinjira bose berekana ibyangombwa by'inzira bizwi nka passport ababishinzwe bakabanza gusuzuma niba byuzuye bakabareka bagatambuka abakora ku mpaka wa Nemba babwijwe bya Amerika ko bagenzi bagera kuri 70 aribo bambuka uyu mupaka ku munsi bajya cyangwa bava mu Burundi gusa aba bayobozi bavuga ko muri ibi bihe bisatira impera z'umwaka abambuka uyu mupaka biyongereye ubakaba bagera ku 1000 mu mwanya namaze ku mupaka nabonye abagenda biganje mu bakiri bato cyane cyane urubyiruko urujya n'uruza ruje nyuma y'imyaka igera kuri 7 ubutegetsi bw'u Burundi butumvikana n'ubw'u Rwanda aho abategetsi b'u Burundi bashinjaga ubw'u Rwanda gushyigikira bagerageje guhirika ubutegetsi bw'u Burundi muri 2015 u Rwanda rwakomeje kugaragaza ko nta ruhare rwagize muri ibi bikorwa kugeza abaturage baganiriye n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko bifuza ko bajya basabwa ibyangombwa nk'ibyo batangaga mbere aba baturage bavuga n'ijwi rya Amerika basobanura ko aturiye hafi y'umupaka mbere basabwaga kwambuka bakoresheje irangamuntu ariko ubu bose basabwa kuba bafite passport ibintu bemeza ko bibagoye
rohejwe hagashyirwaho uburyo bw'irangamuntu nk'uko tujye Uganda bya byiza kurushaho kuko laissez passer cyangwa se passport bigurwa amafaranga menshi
amafaranga ya passport cyangwa amafaranga ya laissez passer haribamo batayafite kandi yarafite umujyango hariya yarafite akabinesi yarukora hariya
ubuzima nyine baba bugenda gake gake bitewe n'uko batadukomora ngo tube tugenda ku buje tubisanzwe nk'uko byahozeho kera bagaragaza ko urujya n'uruza rwagabanutse
abaturage kandi bagaragaza ko nubwo bemerewe kongera gusurana hagati y'ibihugu byombi bagifite ikibazo cy'uko batarabasha guhahirana nk'uko byahoze
ubu twarashomereye nta kintu turiho rwose mudukorera ubuvugizi tukongera guhahirana nk'ibisanzwe kuno ku mupaka biteye muri no minsi no kuvuga ngo nta bicuruzwa bigomba kuva i Burundi bizinaha mu Rwanda twe abaturage tugire ubwisanzure bwo kuba twajyayo
muyindi mirenge yegeranye n'umupaka w'u Burundi w'abaturage babwijwe bya Amerika ko bataramenya niba n'imipaka yarafunguwe
nta Burundi nta bajyayo magingo aya nta buduhahirana ufunga imipaka nta nubwo tuzi ko nta bayifunguye mbere twaragenderanaga nta kibazo cyari gihari ko imipaka ifunguye ntabwo tukibunda kugenda
ntabwo tubibona neza ibyo dushaka ikibura u Burundi ntabwo duharana neza nyine nkuko tubyifuza ahubwo nta nubwo nari nanabizi ko imipaka yafungutse ntabwo nari mbizi
mbanza hagifunze ntabwo mbizi
Burundi bwo ntabwo tunabizi niyo duhahirana niba imipaka yarafungwa ntirafungurwa rero
ntabwo uri gupfa kujyayo n'uruzi rwaruzi ugiye rwagutwara
umupaka w'u Rwanda n'u Burundi uherereye Nemba uri mu karere ka Bugesera umuyobozi w'aka karere Richard Mutabazi yabwira Ijwi rya Amerika kubuka umupaka wa Nemba hanyuzwe ibicuruzwa bivuye mu Rwanda yaduhaye ingero z'ibyuma byiganjemo za ferabeto bijyanwa mu Burundi inkweto za plastike ndetse n'ibinyobwa by'uruganda rwa Skol uyu muyobozi yavuzeho kugeza ubu ibicuruzwa bituruka mu Burundi aribyo bitaratangira kuza akaba atamenya impamvu yabyo mu tundi turere duhana imbibi n'u Burundi nko mu ntara y'amajyepfo guverineri w'iyo ntara Kayitesi Alice yabwiye Ijwi rya Amerika ko nyuma y'inama zinyuranye bakoranye na bagenzi babo b'i Burundi ubuho ubuhahirane bwatangiye ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi uri ku Kanyaru mu majyepfo y'u Rwanda
bijyanye n'ubuhahirane rero twe ku ruhande rwacu nk'u Rwanda imipaka irafunguye n'ibicuruzwa biremerewe kugenda bijyanye n'inzoga za Skol birambuka amasafuriya ibicuruzwa bya surfo bikorwa n'uruganda rwa surfo n'ibindi kuko imipaka yacu irafunguye nta kibazo ariko ku ruhande rw'abaturanyi ntabwo ibicuruzwa byari byose byari byatangira kwinjira ariko harimo bimwe byinjira harimo imbuto ibitunguru amamesa itabi ndetse n'ubuki
mu nama y'abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba abayobozi b'inteko babwiye itangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru gishoje k'ubucuruzi hagati y'ibihugu bigize uyu muryango butarabasha gutungana abayobozi bayo yarabasobanura ko kugeza ubu hari ibihugu bitaroroshya urujya n'uruza rw'abaturage babyo kugeza ubu usibye abaturage b'u Rwanda Uganda na Kenya bagendana bifashishije irangamuntu igihugu nka Tanzania n'u Burundi kubijyamo aracyakeneye urwandiko rw'inzira bita passport muri rw'igifaransa asumita akaboye Ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika tuve mu Rwanda tuja mu Burundi aho abantu barenga igice cy'abanyororo mu gihugu baba bari mu mbabohero bidakurikije amategeko y'ishyirahamwe ryigenga mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu IDHP Initiative des droits humains au Burundi ryakoze amatohoza ryerekana ko bamwe muri abo banyororo barengeje igihano bakatiwe Pierre Claver Niyonkuru harabandanya n'ino nkuru
raporo ya IDHB Initiative pour les droits humains au Burundi rimwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu rihanira agateka ka zina muntu rivuga ko hari abanyororo bibagiwe Karina Tertsakia umushakashatsi ibyo shiramwe IDHB yabwiye Ijwi rya Amerika kwabo bibagiriwe mu mabohero bagwiriyemo abaharanira agateka kazi na muntu hamwe nabo yita ko bagerekwa ko ibyaha bya politike kubera ibyiyumviro byabo bitandukanye n'ivy'umugambwe uri ku butegetsi aba baguriyemo abanywanyi b'imigambi tavuga rumwe na leta nka SNL n'igindi hamwe n'abagiye mu myerekano yo kwiyamiriza ikirengo ca gatatu canya kwigendera perezida Petero Nkurunziza
Nous les appelons prisonniers oubliés parce que personne ne
sait. Ati tubita abibagiwe kuko atanumwe akibitayeho. Iyumvira namwe ko baba baraburanye bagatsinda imanza akarenga kabiri ariko bakaguma bavundiye mu buroko. Niho nyango rikabije ry'amategeko. Yamara badafata ingingo yo kubarekura bitwaza igihagararo bafise nko mushikiriza manza abakomeye mu ndongozi mu mugambo uri ku butegetsi canka bo mu rwego rw'iperereza. Abenshi bagirizwa ibijanye na politiki ike n'umutekano ugushaka guhungabanya inzego z'igihugu n'ibindi bamwe bakamara imyaka n'iyindi bataraburana
ou les affaires peuvent rester pendant plusieurs années
iryo shyirahamwe rivuga ko ryakoze amatohoza mu mabohero menshi ari mu gihugu rirerekana n'amazina ritanga ko akarorero ko bafunzwe kandi barejejwe inshuro zirenga zibiri na sentare yamara ntibarekugwe akate Burundi irindi shyirahamwe rikunze kugira amatohoza mu mabohero rivuga ko abafungiwe ubusa barenga igice cy'abanyororo bose bari mu gihugu ibi biremezwa na Jeremie Rukuki umwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi yarekuwe mu mwaka w'2021 inyuma y'imyaka 4 yaramaze afunzwe yari yakatiwe igihano cha mbere gihawe abakora ako kazi cyo gufungwa imyaka 32 mu nyuma kiragabanuka gushika ku mwaka umwe kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Rukuki aribuka ko ibiri muri iyo raporo yavyiboneye ko ibindi akabibona no kubo bari bafungiwe hamwe
iyo uharanira gataya kazi na muntu ashikanywe mu ibohero arabuzwa kwivuza baramuburagiza aha ajyama baramwiba baramuhohotera bakaburizamwo imanza yuko zitera imbere iyo bambikunze naho bakamucira urubanza bamucira umunyororo uremereye
umwe mu bacamanza amaze imyaka 12 akorera mu gisata cy'ubutungane mu Burundi yabwiye IDHB muri raporo yayo ko kenshi abacamanza batamikwa ingingo bafatira abafungiwe ivyaha bimwe bimwe byitirirwa kugwanya leta umugwi igihugu wigenga ujeje agateka kazi na muntu nawe nyene uremeza ko amabohero yarengewe kandi agwiriyemo abafungiwe ubusa 67 ni muraba ahamagarira leta n'inzego zitandukanye kwikubita agashi ni mu kiganiro cyihariye kuri mikro y'ijwi ry'Amerika
mu bisanzwe uko byari bizwi ni uko umuntu wese ari muri izo nzego zitandukanye z'ubutungane cyangwa z'inyamira mabi yomenya ko atokwihutira gufunga ahubwo bobanza kuraba uburyo bwoshoboka ko bakurikirana abantu bidegenza
amabohero 11 ari mu gihugu arimo abafungwa barenga 11,000 kandi afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 400,000 n'amajana 200 gusa ibohero rya Mpemba riri Bujumbura ryonyene rimwe abarenga 400,000 n'amajana 300 abarenga kure ababwirizwa gufungwa mu gihugu cyose twagerageje kurondera icyo ubushikiranganje bw'ubutungane bo bivuga ko ariko umuvugizi wa Sentare na Inyuzwa ari nawe avuga urwego rw'amaparike Agnes Bangiricenge ntiyashimye kuvugira kuri mikro zacu n'ubutumwa twamurungikiye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi bwa WhatsApp naco yabuvuze ko icyo bikoze umukuru w'igihugu aheruka gutangaza ko hagiye kujaho uburyo bwo gusuzuma abafungiwe ubusa bose kugira ngo barekugwe Karina Tersekiano umushakashatsi wa IDHB nawe nyene yatwiganiye ko imbere y'uko basohora iyo raporo babanje kwiha urwego rw'umukuru w'igihugu n'ubushikiranganje bw'ubutungane ariko ko izo nzego zose zitashimye kugira icyo zishikirije kubiri muri ico cegeranyo Cyclave ni inkuru ku bwijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika tubandanirize ku gakino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
Munenda kusikiliza Combo Taxi taxi ya Grand Lac
aya mambo cyaje muhumura nayatugize ahantu
ibaze nkubuna nihutiye kujya konsa umwana none ni natebana gatonyo tusanga yarize yasaraye
iya muteje ko yakawaida yi
aba tutikisi banashimama una kule pembeni kote kisiko na yale
madame ngwani angalie ngwani pite kwako nione nipatie minute
kwa unyaruka aliko shofu
Mina kwa mbisho kwa lipu natoka mtaksi yangu.
Ngo kwe.
Kwa habayi. Madame, mina kwa ambia vitu vina kwa mbaya. Kuko barieri ya magendo kule. Na batu viko baneshimamia barakia kukamata wee.
Jewe, mando ndira kuyiki. Jewe wafata kuweri.
Asemi kwa nangalia batu venye vivu wanafanana barusangi. Kama unapenda maisha kwa mama wende.
Oye, hey. Shofi, mfasta, mfasta, sita kuinye gezo, mfasta. Hako, tusubiri yuma shofi.
Hapana madama, hapana, hapana kabisa. Wewe uende tu kabisa, mimi napasha endelesha njia yangu kabisa. Hivi hauko unasikia nini? Mama toka mvuatiri yangu mandu.
Acha shofi. Usoki kadi nchoma mumitego ya bantu. Eh bashobora no kunyica. Batugurura kapo ni nyegezemo.
Eh bana, mama, mimi nakwambia mimi siko rusangi, siko kwenu kabisa. Eh? Mimi sitaki nikie kufa juu yako mama. Wende.
Hey, wao ni mbichi. Unaje hey. Mire mama toka kwa basi. Ntabwo rero ndikubwira.
Monsieur, vraiment mie ni comme toto abugo. Où maman apa? Jo arusani.
Ibi ya sabi nani bage.
Nini basi ni kosa angu? Haiko kosa angu kabisa?
Anisoni.
Madame, depuis sa nilenza kuambia seme uendo jificho kusikia. Monsieur, utesa wakia nae, komsa. Utaiwa tu.
Mpa shove itonde, na urumunya mbo kazi wuzako na urumunya mahanga hani. Urabi mvaneza.
Unasema?
Kura kukora ni hibyo kugoba kukoro na mugurutu haji.
Banduku, monsieur, angiangalibia msura unona e? Mimi sila kabisa sura ya barusangi banduku e.
Urabuna mwajenda resha? Ukomo kina haga wawe? Are, mgeese hasi. Buba mutijabe hasi. Mube kende buba.
Alo? Bagira banyeche siru kunhabane kuli bariere.
Urimbuchi. Mere za telefone harbo. Ndavuza kumere zani. Haswani. Ninde mri kufugani.
Banduku madamu nafani ni sasa.
Ndakuwa za kukutansuri za ninde mri kufugani. Kuhama gaini.
Utatua wanatuwa. Sana wana fani ni.
Woy. Nyushoka. He? Yuko ni meru kwa yu mugara wanjui kuye hei.
Yuko
mugara wanjui tunjabuti.
Ubuze mugara wanjui.
Kwa yu kuye hei. Huko mugara wanjui muzikute uwe. Urasa kutuhiga.
Umushingana. Umbirizi ndagusikudi. Umba sokuru wanjui ya buki muhumo. Nukuli ya miaka nyene yogu huunga ya hungi irusani. Hanyi majere ero na lima zinya kamisi ndongeri mjangu wanjui muhumo. Nanetu kwa tuza nanye. Nuyu mshoferi ni mwene wachu. Inawea kuri yivugo. Kwa tuja kurawa. Abi wachu nyene vi muhumo. Nukuri.
Mugani bjara?
Simbeze ndakurahi.
Ushatse kuva ko turi umuryango umwe nge nawe
urumva umugore wawe nimba ari mwene wacu urumva nawe ucubyumva nyene
ye datawe nimwe nge gukora ko komoka bya rimwe nibimenyekana birafatwa gute koko madame babara pe
kweli vraiment kujije batwa seme juu ya masura kisiba nafanana mina kwambia iko
aya wowe cheche kahunga ni warugiye kumutanga sene nge kwihekura
eh vraiment on a jamais ta chasquia boga boga ndiko cheme kamasa
yo ushatse umuryango mwiza rwose nge ndumva nkozwe ni sorry pe Pika chingaro. Ibi nurgo sani soma kuri njia wena bari ya bagenzi bangir gosu. Nikomasa! Umba, ayaba fute tu kuya kuya rekar gosu. Ije kia nye zako tufamu mkome ngumu ngumu. Sha, umba, ngeja hino mbapkira maji churi jikome kabisi. Sha, nungu hali mipakita duka juture edu kome kamu. Hali kukome likuwa za ya hafi chango ya kuri. Mbese sa, ni ngumu njia ngumu pei. Basa, umba, ni mwaza tutaye tufamu ni bibini. Nawari ya watu kwa fasi umba ni mwara kureba tahe umba tajira taze bajita na ibi nina kutu kuru saa ibi nina kutu kuru saa ibi nina kutu kuru saa kura kani wiki
chariki gani ilo combo taxi igi kino muteburi kwa nala benevolence ya Grand Lac
combo taxi ni uli wakata na tunaburi chumwe wala saa kumine vini na makumiyabili zumogoroba
kwenye radio kwa d'Amerika
Akawe nunga hajushetu wa turawangira makumi vigani utukatua fitia mlika nukanya dushimile mwebio mwese mwaliko umaradute gabiri kuni miko marikumena diane ni nahazwe na bategule nombia ndo wa shikiriza no makuru ya koze na diataha yali muhinga vizyuma tuwe mikuizina giba genzi watu tuwiki wa mnetu ifuweza kuanda nyamura ni kwa mjombi mwuzi na huta
Radio Kijia Amerika Yabani Kisubito chachu Radio Kijia Amerika yo yabaye ikintu cyacu Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikintu cyacu Mugutangi cyambo mubanyagihugu yo yabaye ikintu cyacu Gushikiriza gushikije tugona turayaga tugahuza yo Kristi ya Amerika Radio ya Amerika yabaye ikintu cyacu Radio ya Amerika yo yabaye ikintu cyacu Mugukerera
igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
kunze bijwi rya Amerika. Umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bunga bunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.